mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda niho abasirikare bari bageze mu zabukuru basaba ubushikiranganji begukira kubaziganiriza udufaranga two kuzobafasha muri kazoza. Ayo nayo yarayi iruhande yayo leta yari isanzwe ibaziganiriza mu ishyirahamwe riziganiriza kazoza abakozi ba leta INSS mu funyafunyo y'igifaransa. Ibyo biri no mu gitabo cy'integuro y'iryo tegeko cyo mu gihumbi kimwe n'amajana 1989 bikanemezwa na Mafunente Gaburieri arongoye ishyirahamwe ry'abakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi.
Imbere rero yuko atangura kubatangira iyo ntererano muri INSS baragiye hamwe na INSS barumvikana, ishyirahamwe ryo kwivuna amansi burabwira minuze INSS buti abasirikare mu byerekeye kubateganiriza kazoza basanzwe iyo umusirikare ashikanye imyaka yo gukukuruka aronka pension leta itegerezwa kumuha. Bati rero ubu ko tugiye kubatangira intererano muri INSS bazoca baronka iyo pension ya leta bongere baronke niyo pension yo muri INSS. Baca rero barumvikana ingene izo pension uko ari zibiri uwo zigera uwo zitanga. Hanyuma ministre de la defense iti yewe sinoshobora kurangaje abantu barabivyerekeye pension gusa. Rero wewe ko pension iri mu bikorwa ujejwe ni wewe uzoca ubaha izo pension uko ari zibiri.
Warongoye rimwe mu mashyirahamwe y'abakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi ari no mu bageze mu zabukuru aremeza ko iyo ntererano yatanzwe kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda 1991 we na bagenzi we bakukurutse mu gisirikare cy'u Burundi ngo ntibazi iyo ayo mafaranga aja. Gaburieri Mafunente asaba ko ayo mafaranga baziganirijwe bo yaronswa.
Rero gushika n'ubu nta muntu aronka ayo mahera. Ya mahera y'ihemba abasirikare basanzwe barakukurutse aya mafaranga INSS irayabika iyakoze ishishaka. Rero twarayindiriye ko INSS yotanga ayo mahera twaravutse twari twarahohotewe dusaba ko twaronse utwo dufaranga kuko iyo pension yo muri INSS baronka nayo nisanzwe irimo impari ni pension atacimaze idashobora gutunga umidongo idashobora gutunga umuntu. Abantu benshi bagiye muri pension barishwe n'ubukene barishwe n'indwara kubira ubukene kandi mwumva amafaranga yawo ari ngaho muri INSS. Kandi ikindi kintu gitangaje nuko ubushyirangaje mu kwivuna abansi burazi ko ari yaja kandi burazi ko mbaho abasirikare batayaronka mugabo nabwone bukanuma ntihagire icyo buvuga cyo nje kidutangaza.
Nkuko tubisoma mu cegeranyo c'integabizoza abo bakukuruke kuva mu gihumbi kimwe n'1991 gushika muri 2013 bategerezwa kuronswa imiliyaridi zirenga 52 mu mafaranga y'amarundi. Twakenye ku gatelefone indongozi z'ishyirahamwe INSS kugira zitange umuco kuri ico kibazo. Umunsi mpuzamakungu wagenewe abakukuruke ushitse mu Burundi abageze mu zabukuru hari abari mu bigo by'abikorera utwabo n'abandi batungiye mu miryango bafise ingorane nka bose zijanye no kwivuza. Bamwe mu barongoye amashyirahamwe aranira gatika kazi na muntu batera kamo leta y'u Burundi gushyiraho itegeko riha uburenganzira abageze mu zabukuru ryotuma bavugwa ku buntu. I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.